Kanyangi.
Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro kaze mu makuru yo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2028 Kigarama agizwe n'ingengo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri zone ya Buterere n'igice cya quartier ya Mutakura baraye batewe n'amazi y'imvura nyinshi basaba ko imifurege itwara amazi yokogwa bakavuga ko ari amazi yo bayazananye uruzi Kinyankonge. Abagwizatunga barangura ibidandazwa hanze bahamagarirwa gukoresha umuhora wo hagati Corridor Centrale mu Gifaransa uva I Dar es Salaam mu gace Kigoma ugashika ku kivuko cha Bujumbura bishikirizwa n'umukuru w'igihugu hari mu kiganiro cyo ku munsi wa kane mu ntara ya Gitega. Ikiraro cyo kuruzi Ndurumu gihuza komine ya Buhiga na komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi kirageramiwe no gusenyuka mukaja kuvyumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Wima.
Inama isumbi ngimba.
Ndongeye kubaramutsa kuri uyu wa gatandatu niho hashinguranwe iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda abantu 15 bahitanywe n'umuzurire w'amazi y'imvura yaguye mu ijoro ryo ku w'Imana uheze muri quartier ya Nyabagere muri zone ya Gihosha mu gisagara cha Bujumbura nkuko icegeranyo mfata kibanza cakozwe n'abarongoye zone Gihosha kivyerekana inyuma y'abapfuye abandi 45 barakomeretse nayo amazu 57 arabomoka yose imiryango nayo igera ku 219 bahuye n'ivyo vyago begeranirizwa ku ishure nshingiro muri quartier uw'Interekwa. Abanyagihugu babona ko babangamiwe n'akagezi cari basaba leta y'u Burundi kubafasha mu bikorwa byo guhinzira ako kuzi kugira ngo ingufu zabo ngo kuko ingufu zabo ari nke ugereranije n'ibikorwa vyotuma amazi yako kuzi adasubira kubatera. Na inde babwiye mu ngingo nkuru zano makuru abanyagihugu muri zone ya Buterere n'igice cha quartier ya Mutakura mu gisagara cha Bujumbura aba bategwe baratewe n'umwuzurira w'amazi biturutse ku mvura nyinshi yarayiguye. Abanyagihugu bemeza ko ayo mazi ava ku ruzi Kinyankonge yuzguzuye bamwe mubaganiriye na radio isanganiro bagasaba ko hogwizwa imiserege mu ntumbero y'ugutorera umuti ico kibazo cama cibonekeje muri ivyo bice mu gihe imvura iguye tubakurikira.
Kugira abantu bajabuke kuri ayo mazi bahekwa mu migongo kugira bashike hakurya n'abandi badafise imiduga ahubwo n'ubu tuhagaze ngati ko turindira imiduga n'amakinga kuno munsi n'ibikora byose ku bw'amazi menshi
nzananye hari ya Kinyankonge banjabuye bamfashije bace bamenya bace baranjabura bari amahera none nabyutse saa 10 ngenda ndabimenye ngezeyo
mu butere y'iwacu turago amazi atutebya amajabu ajabu sawe kuvuga aya abantu bajya mu matope gusa amazi arutera mu joro ugasanga uri mu byondo gusa ngisomvye uza kumva uri kuyashaya saa 6 y'ijoro saa 5 y'ijoro
jyama bidushikiranye atari yavuye kumvura nyinshi yatanguye hafi mu masaa 6 z'ijoro je mbona mu bice byose amazi ari menshi uje uva ku Mutakura amazi ni menshi uri kurava ino mu Kiyange amazi ni menshi urumva naho umuntu yiruhira kira umuntu wese ari kararaba ingene yohunga akava muri ayo mazi agahunga icyo twiye twoba twasigaye
none tugiye no kuraba no mu mazi aha amazi tuyakorope none dusanze ari menshi cyane n'uduhuzo twagiye inzu ari dufise amazi twa twavuze tazakamuka dusubireye none mu gatondo twagiye kuraba baduhamagata nimuze muri abana bashize bapfuye n'amazi n'agahuzu twe twizigiye nta nakamwe kagihari n'ukuri mutugarukire
imvura ko ari nyinshi kandi abanyagihugu ubasigaye badafise amahoro ku bw'imvura nyinshi ikihari leta yo dufasha batwubakira imiserege miferege imaze kuba imvura izoshibgabanuka kandi imvura nizogwa ku banyagihugu amazi ava menshi mu tirayo mu carama no mu Kamenge amanuka za terere iyo miferege nitwokubaka twega abanyagihugu kubera ubushobozi nabwo dufise
gushika ubu ivyo nonekaye bikaba bitaramenyekana nkuko tubibwirwa n'abari mu mashirahamwe yo gutabara mu bihe by'ibiza. Tukivuga ibijanye n'imvura yaraye iguye ibarabara rihuza komine Bugenyuzi na komine Buhiga intara ya Karusi ntirekuriwe guca mu modoka kubera ko ikiraro kiri ku ruzi Ndurumu hafi y'umugwa mukuru w'iyo ntara kigeramiwe no gusenyuka. Urongoye igipolisi n'intwaro ngaho mu Ikarusi basigura ko ari ku mvo zo gukinga amasanganya ngo kubera ko atagikozwe vuba ico kiraro gishobora guca gisiduka cose Ninkuru ya Blaise Pascal Kararumiye.
Iryo barabara rihuza makomine ya Buhiga na Bugenyutsi mu ntara ya Karusi ryugariwe ku kiraguro kiri ku ruzi Ndurumu kigahuza ayo makomine abiri ku birometero hafi bitatu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi aho benshi bita ku ruzi kwa Ndendezo. Ni hampande y'ibarabara rya kaburimbo ibarabara rikuru RN12 rihuza intara za Gitega, Karusi na Muyinga. Komiseri ajejwe ico gipolisi mu ntara ati yo ngingo bayifashe bari kumwe n'abarongoye intara ya Karusi hamwe n'abarongoye ayo makomine bamaze gusanga ico kiraro kigeramiwe cyane n'ikimanga ngo kuburyo gishobora gutibukira muri ugo ruzi Ndurumu mu gihe imodoka zobandanya zigicako atacyakozwe. Mu gihe ari naho haba baja muri komine Gihogazi canke abavayo abaja mu ntara za Kayanza canke mu ntara ya Ngozi ariho baca kugira ngo bashobore gushika Karusi canke bavi Karusi. Komiseri Nzeyimana Sylvestre asaba ko abafise imodoka ntonto boca baca ku kindi kiraro kiri kuri ugo ruzi nyene nko ku birometero bibiri uteruje Buhiga ikiraro bita ku Bashinwa. Twibutse ko aho nyene kuri ico kiraro hari imodoka zishika zitatu zimaze kugwayo ayo masanganya aratwara abantu batari bake. Ikarusi Kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Saha zitandatu n'iminota 32 muri studio za radio Isanganiro no makuru tura yabandanya. Inzira yo mu mazi ivuye Dar es Salaam igace Kigoma muri Tanzania igashika ku kivuko cha Bujumbura corridor centrale mu Gifaransa ngo niyizimbutse kurusha inzira y'ibarabara. Leta y'u Burundi rero ngo ikaba iri kwikora ibyishoboye kugira ngo iyo nzira yo mu iciye mu kiyaga cha Tanganyika ikoreshwe. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane mu ntara Gitega President Pierre Nkurunziza yamenyesheje ko amato mashasha ariko arubakwa ku kibazo cy'uko hari abarangura ibitoro babicishije ku mabarabara batifuza ko uwo muhora wa Corridor Central ukoreshwa. Umukuru w'igihugu havuga ko vyo bagora gushika ko tumukurikire
abyo boshobora abantu n'abantu leta ni leta leta imaze gufata umurongo yuko dukoresha inzira zoroheza bene igihugu imico giye abantu bose fata iyo nzira hama yandi makine zokora ibindi niyo twari bitoro gusa yo twari nibindi twarasanze yuko abahinga mu byiko badukoreye kandi tunaravye no gusaba bwa misi yose turabaneza yuko inzira z'ababarabara zivana ibintu bidandazwa hanze n'ibindi byose dukura hanze bice mu barabara bishikira byazimbye cyane ku buryo rero kino gihe turiko turarondera ukuntu twokora si hejuru kamera bikurikiranira hafi kugira ngo mujye muhora bitaho hagati kuri Corridor Central kugira ngo turabe ukuntu iri barabara no bwa mbere y'indarayi isanzwe rishika Kigoma dushobore koronga natwe ducisha ibintu byacu naho bishikira bariko barahubaka mwa bikurikiranye kugira ngo dushobore ibintu byacu byose guca uguru mu nzira ya kure bice hafi bici Kigoma bigacoca muri Tanganyika bica bidushikira kandi baratubwiye neza yuko igiciro kutoshikoroka bigaragara rero murumva n'izi yuko arakarusho yewe tubikesha amahoro mu gihe Tanganyika amahoro yiyongereye uruja n'uruza rukiyongera bizotuma dukoresha kino kiga cha Tanganyika kubutunzi Imana yari yaduhaye uduteze imbere igihugu cyacu Burundi. Rero mu misiri imbere kandi murabibona hari baje n'imigambi yo kubaka amato kandi bagize atumwe ariko baraza n'abarundi bene wacu barimwo bariko barondera ukuntu bakora gukoresha amato abandi bakora barondera ukuntu twunagura kino kivuko cya Bujumbura n'ikivuko cy'Inyanzarake ndetse n'ari kabonga kugira ngo byagugwe dushobora gukoresha cyane iyi nzira izimbutse izofasha abarundi kubona ibidandazwa bigabanutse.
President Pierre Nkurunziza mu kiganiro n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu ku munsi wa kane mu ntara ya Gitega mu gisata c'uburimyi. Umugambi w'igihugu wo gushigikira ikawa PSSS warashizeho imigwi igiye kwiga ibibazo bijanye n'ingorane zishikira barimye ikawa guhera ku mitumba mu ruganda rw'abahuje n'abajeje ntwaro n'abakorera muri ico gisata c'ikawa mu muhuza bikogwa w'iryo w'uwo mugambi avuga ko ibibazo nyamukuru iyo migwi izoshimikira ko ari nk'ingorane zijanye n'amatuta y'ikawa n'ibikoresho. Ngaye Mpore Evariste akavuga ko akarusha kanini kubara imyibika wa n'inkuru ya Arthur Kavabushi.
Icyo gitabo cyanditswemo uburyo bwo gukinga ingorane zoshikira umurimyi w'ikawa uja mu mugambi wa leta wo guteza imbere igitegwa cy'ikawa ufashwe mu mugongo ni banki isi yose biciye mu mugambi PSSS. Nayo izo ngorane zishikira umurimyi w'ikawa zikaba zijanye n'amatuta ikawa imiti ahaciye amabarabara bikonona ibitegwa nkuko bivugwa na Ngaye Mpore Evariste umuhuza bikogwa muri PSSS
hariho bene gihugu uwo mugambi washikiriye boheza bakagira nkingorane na cane cane kubijanye n'amatutayikawa abariko ararangurwa kubijanye n'ibikoresho biba bikubiratangwa hamwe n'imiti kubijanye no gusanura amabarabara murazi ko nkaciye amabarabara harashobora kononekara bitari bike ku buryo rero ubwo buryo gufasha abo bantu bose kugira ngo bashobore gutunganirizwa mbere n'abashobora kuronka imizibukiro bakaronka iyo mizibukiro
uwo muhuza bikogwa amenyesha ko akarusho ari kanini ku murimyi
kumwene gihugu hasi arima ikawa hariho akunguko katari gake nuko bwa mbere hoho hagiyeho inzego zizoheza zigakurikirana cane cane zikakira zongorane zose z'abene gihugu ku mutumba zigaheza zikiga ibibazo byose byashikirijwe ibishoboye gutoregwa inyishu kumutumba izo nyishu zigashikirizwa nyene ikibazo hanyuma izidashoboye gutoregwa inyishu zigashobora gushikirizwa mu migwi yo mu ikomine mu ntara
mu gihugu cy'u Burundi hakaba hari imiryango igera ku 600,000 irima ikawa igitegwa gisanzwe cinjiza amafaranga y'agaciro ku bice 80% Arthur Kavabushi Gitega, Radio Isanganiro.
Kwisazi tandatu n'iminota 37 muri studio za Radio Isanganiro no makuru arabandanya ishirahamwe ry'ugwaruka kaze Green Economy rihingura makara mu bitiritiri niryo ryaraye ritahukanye agashimwe ku rubuga rw'abanditsi yaga mu mugambi bise yaga Innovation Challenge. Kaze Delphin arongo iryo shirahamwe ryaraye ritwaye ako gashimwe avuga ko kazotuma bitanga mu kugwiza umwimbu nayo Frank Nziza umukuru w'umugwi ujeje gutunganya iryo higanwa amenyesha ko yari ihiganwa ritunganywa mu ntumbero yo gufasha mu gutorera umuti ikibazo c'ubukene gihanze ugwaruka bwo mu Burundi n'inkuru ya Jean-Marie Vianney ngenda kumana
Turi kumuhingamo go kuruno wa gatanu igenekerezo rya 27 Kigarama aho urubuga rw'abanditsi yaga rwari kurashikiriza agashimwe kitiriwe yaga Innovation Challenge kugaruka rwashobye kwitunganiriza imigambi yabo yiterambere ishyirahamwe Kabiof kaze Green Economy rihingura makara avuye mu bitiritiri akaba ariryo ryatahukanye ako gashimwe Delphine Kaze arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko ako gashimwe kagiye kubongerereza ingufu mu kugwiza umwimbu
kugira ngo dushobore kuba abambere muri rino higanwa nta bundi buhinga bukomeye cyane cyangwa irindi banga twovuga byo bajya bidushikanye ko uretse kwiga proje yacu neza tukagira amakuru atomoye hama ikindi naco tugashira mu ngiro ibyo tuzaturiko turakora ibikiri mu byiyumviro zo twaratangiye gukora no kuvuga ngo ibyo dukora tumaze kubona aho bikunda n'ugezo bikunda ko turi sire ya proje turiko turakora aho dufise ibibazo turahabona turiko tubikorera kuri tele ntibikiri mu mpapuro gusa nashimika giye kutwongereza ingufu cyane mu buryo bw'ibikoresho twakoresha kandi turanezerewe cyane kuko quantité twahora dushobora gukora ku munsi giye guciduga gucyo rero bahora bifuza ko amakara yacu bayaronke bworohewe
Frank Nziza arongoye umugwi ujeje gutunganya iryo higanwa rya Yaga Innovation Challenge amenyesha ko iryo higanwa ritunganywa mu ntumbero yo kuraba ingabire ziri mu gwaruka hamwe no kubafasha mu kugwanya ubukene
twararabye dusanga mu gihugu hari ingorane zitandukanye mu mice itandukanye ubuzima bw'igihugu umugabo turavuga tuti byose ntitwobitorera inyishu rimwe reka dutange urufatiro cha dutanga ibijanye n'indero ibijanye n'amagara y'abantu ibijanye no gukingira ibidukikije hamwe no guha agateki ibitsina byose ari naho rero twaca duhamagarira ugwaruka yuko bozana ivyumviro bishasha byoja bitorera inyishu ibyo bibazo tuba dufise muri iyo mice itandukanye ari naho rero twaca dutangura twise Yaga Innovation Challenge iyo migwi itandukanye y'ugwaruka baratanga ivyo vyumviro
muri ayo mahiganwa ya Yaga Innovation Challenge y'uno mwaka w'2019 imigwi irenga 5 niyo yari yashikirije imigambi yayo hakaba haciye hatogwamo imigwi 10 ya mbere yatanze imigambi itomoye gusumba iyindi
Shama hivi ya nengenda kumana. Ninonga hakuisazi tanda tuni minuta mirongine muri studio za hadiwe sanga nirondangiri je. Ano makuru hariko mbanze ndabibu tse yuko kuru yu waga tanda tu. Hariko hashingura nuteka mwitongo jawa fwe joku mhanda wano chumina watanu. Bahita nyuenu muzuri wa mazi ya imvura ya guye munguiheze. Mumakarte ya nyaba gerena winhere kwa baro kote. Bashika kumajana bire na mwitatu numunani. Na wakawewe gera nijo kuishure nshingiro joku winhere kwa. Na y'abanyagihugu bo muri zone ya Buterere n'igice cya quartier ya Mutakura baraye batewe n'amazi y'imvura nyinshi basaba ko imifurege itwara amazi eka n'inzuzi byokogwa bakavuga ko ayo mazi yazananye uruzi kinyankonge abagwiza tunga barangurira ibidandazo hanze bahamagarirwa gukoresha umuhora wo hagati corridor central mu gifaransa uvida resalam ugace kigo mu gashika ku kivuko cha Bujumbura nakamo bategwa n'umukuru w'igihugu hari mu kiganiro cyo ku munsi wa kane mu ntara ya Gitega kiraro cyo kuruzi ndurumu gihuza komine ya Buhigana komine ya Bugenyuzi mu ntara ya Karusi kirageramiwe no gusenyuka hamwe ngo atagikozwe vuba murakoze rero mwebwe mwese mwateza birano makuru arakoze neha ikuba Imana yamfashije mu buhinga bw'ibyuma mugire wa gatandatu mwiza murakoze